dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje bakunzwe ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio zanyu kuri telefone ngendanwa no kuri mudasobwa mbifurije ukomeza kugira noheli nziza mubanyu naho mutuye kuri mikro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi noheli nziza no gusoza umwaka neza aho muri hose ikiganiro cy'uyu munsi cyateguwe n'umugenzi wacu Eloge Wirika neza ukorera ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya
ndabashimiye Etienne Karekezi mwese abatwumva mukomeze kugira ibihe byiza bya Noheli no gusoza umwaka w'2021 mu biganiro byo gusoza umwaka turagaruka ku kibazo nyamukuru cyavuzwe mu Burundi muri uyu mwaka w'2021 aturavuga ibikorwa by'umurwi sever wo kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi imbere y'uko umwaka urangira uyu murwi wagejeje ku Barundi umwanzuro wawo umukuru w'umurwi Sever Pierre Claver ndayicariye nabo bakorana bari baroye mu nama nshinga amateka ku munsi wa mbere y'igenekezo rya 2020 ukwezi kwa 12/2021 bafashe umwanya wo gusigura icegeranyo c'impapuro 5,516 bamaze igihe bakoraho cyari cya gatatu ayeretse akaba yaboneyeho kwemeza ku izina ry'umurwa rongoye umwanzuro wavuye mu matohoza umurwa umaze imyaka indwi yose ukorerako
Umugwi Sever wihweje integuro zidasanzwe zakozwe n'abaserukira inzego zitandukanye z'igihugu wihweje kandi ibimenyetso byerekana ingene ubutegetsi bwa President Michel Micombero n'abamufasha bashize mu ngiro umugambi wo kugandagura ku bwinshi mu gihugu cyose abarundi mu bwoko bw'abahutu Umugwi Sever uremeje uno munsi kwigenekerezo rya 2021 kw'ibyaha byakozwe n'ubutegetsi bwa President Michel Micombero ariho nyabwoko ryakorewe abahutu mu Burundi
ndayicariye mu twumurwa Sever yavuze bimwe mu byo yisunga mu kwemeza inyito y'ubwo bwicanyi
abagandaguwe ni benshi cyane mu gihugu kandi bagandaguwe bunyamaswa abarondegwa bicwa bava mu mugwi w'Abarundi uzwi n'abateguye ubwicanyi abica ntibaraba imyaka canke igitsina ibyaha byakorewe abarundi bo mu bwoko bw'abahutu birafise ibyemezo bimwe biva mu babikoze bamaze kubyemanga imbere y'umugwi Sever ibindi bimenyetso bikaba ibinogo rusangi n'ibisigarira by'abagandaguwe
Terence Mushano w'icyegera cy'umukuru w'ishyirahamwe ya Genocide Cyirimoso akaba n'umuvugizi waryo basanga ububasha bw'umugwi Sever bufise aho bugarukira kuri kino kibazo
ndaba mu Rwanda ni hasi ndaba mu bayahutu muri ekso yugoslavia kera cyemejwe n'abantu oni kandi ibyo ibihugu bya amaleta yose y'ibihugu yarashobora kwishyiraho inzego nka sosiyete ukabo ntibabishyizeho kuko naho bobigira aba ari ukukangariza atari ho ni nta rundi rwego nta rufite uburenganzira bwo kwemeza ko muri iki gihugu cyangwa muri kiriya habayeho nako
Charles Nditi jarongo ishami ry'umugambwe w'adasigana y'Ipronari temewe n'ubutegetsi nawe abazwa n'ukuntu mu Rwisever ugomba kwerekana ko mu Burundi hishwe abahutu gusa
bambere hoho itegeko liugenga ntitwagyumvikanye kuko ryarakuyemwo icerekeye ubutungane kugira ngo CNDD-FDD icirubanza abishaka yeze abo yishakiye ikinovwa nuko uravye ingena uri kurakora uyu mugwi usanga ugomba kwerekana yuko ibyago ubwicanye bw'agahobera bwabaye mu Burundi kuva nyuma yo kwikukira dufashe cyane cyane 2022 usanga berekana yuko mengo habuze ubwo kumwe bw'abahutu abahutu no bishwe gusa abatutsi bapfuye 2022 ntaco babavuga ko abishwe 88 na 93 reka n'ababanje bishwa kuva mu mwaka 2015 abose mengo na izwe ninda y'ingoma ugasanga rero uyu mugwi severe wihwabira cyane cyane kuzura ibisigarira by'amagufa y'abishwe 2022 kwerekana yuko ari abahutu gusa ukamenga abatutsi ntibapfuye ukabona cyane cyane udafise n'ubuhinga bukwiye gukwerekana yuko abo ayo magufa uzura arayo irinuna kabiri canke atari 1993 murumva rero numugwi uhengamye numugwi uteranya uravye ibyo bavuga uravye mbere n'ivyibutso bubaka bubaka ivyibutso byerekeye abahutu gusa uravye kuri kaminuza uravye n'ibyubatswe hijya no hino mugabo urabona abantu bapfuye kwibubu abapfuye ibugendana abatutsi bapfuye muri kaminuza bose bari bagiwe kubaka ivyibutso gusa byerekeye abahutu urumva rero se umugwi uriko uranywanisha byongeye kugira ngo uyu mugwi ushore gukora unywanisha barundi nuko wotohoza wigenga ntiwigenga rero kuko abawugize benshi nosanga ari abanywanyi ba CNDD-FDD canke abimigambwe icuditse nka ndayicariye muraza amarugo yakoze byerekeye amatora y'umwaka 2010 baramushimiye rero kuvyo yakoze ibyo twari twumvikanye si byinshi cyane kuko uravye byari bitanjwe amasezerano y'Arusha twari tubyumvikana kuko nabivuze barakuyemo ubutungane kandi bwari burimo butekanijwe mu masezerano y'Arusha byongeye abantu bagize uwo mugwi twari kubumvikana ko bagatora abantu bigenga abantu batawubegamiye abantu badatami ku ijambo na CNDD-FDD nico gituma usanga abawugize nka bose 13 nka bose usanga bacuditse na CNDD-FDD canke bari mugambwe itami ku ijambo iri kugenda mu kwa CNDD-FDD
ibishikizwa nditije birashimangirwa kandi na Emmanuel Nkunziza umunyamabanga wa Genocide Canada asanzwe ari n'umuhinga yanonosoye ibijanye na genocide abivuga afatiye ku turorero tw'intara yakozemo amatohoza aho ibiziga by'abatutsi n'ibinogo batawemo byitiriwe iz'abahutu
si karuzi gusa na urashaka umuntu yoshira ko no mu zindi ntara ariko ikaruzi kubera ariko bitwa ngo batoye ngo ibisigarira ngo byinshi bavuga ngo nivyo ngo abantu ngo batwataweho ngo babahutu ngo bavuye mu Burundi bakuwe mu Burundi bwose mu ntara zindi ico no kugishimikira ko kubera no kugira ngo bahahere kandi atabuhinga buboneka bakurikije no kuvuga sans méthodologie claire kwari kugomba ico bitwaza kugira ngo bahere kuguzimanganya ahari ibisigarira byinshi by'abatutsi bishwe mu 1993 no mu myaka yakurikiye gutyo nkuko twari ko tubivuga zimanganye ibikorwa bibi by'akabikabisha cy'abanyabwoko byakorewe abatutsi bitumwe na Frode byatwaye icugi hari nayo yashinze ya CNDD-FDD yahaye ako kazi ka sever abo ba sever bariko barakwiragiza binyoma bitungo bariko bandika kahise ku Burundi si yaho rero ikaruzi gusa nico kimwe inkuru turonka zivirya nino ndabaha nk'akarorero ku commune Kiremba mu ntara ya Ngozi aho abanyagihugu baho bavuga ko hari ibinogo ubwa kera bari baratumwe kwimba mu 1993 bazi ngo nivyo ngo kuteguriramwo abajya babaza imbaho ariko mu nyuma bagasanga nivyo batayemo batutsi bishwe mu 1993 hanyuma rero ubejo bundi igihe severe ibye bagaca bategekwa kuvuga ngo ni ahahambwe abahutu bo 72 nyinshi n'ikindi kimenyamenya igihe rero umugwi ukora gutyo uwo uvuga ngo uriko unywanisha abarundi ngo uri kuvuga ukuri urumva ko iyo ariko ashikiriza ikinyoma ahubwo urumva urabesha urateranya kuko habaye harava ico cugufuvya ukuri ico gufata abishwe bagirwa kugaho bw'abatutsi bagaca babinyegeza bakatora abishwe 1993 bakabitamo n'abahutu 1972 hariho hampande ikindi gikorwa cukudindiza cugutuntuza abo batutsi bacitse ku icumi baba basigaye batagira uwo baririra kubera iyitwa ni leta iyitwa ko itunganiriza bose ahubwo iri kwikora ubushoboka kose kugira ngo izimanganye ukuri ku byabaye kubabo bishwe bazira ubwoko aha ntasubira nkabaha ko akarorero kukajanye n'ingene mu ntara ya Giteka aho muri commune Nyarusange none murama bararonse ibyegeranyo bitubwira yuko mu mwaka bari batangwe gushinga severe abo umurwi wa severe wagenye abo leta yagenye kandi urumva yabikoze ibibona ni babandi nyene bica abatutsi 1993 bahitanye abari imbere mu kwica abatutsi bari bo bagena mu murwi ho ku tohoza mama wanje ngo uko kuri urumva yuko babigira babibona kubera bari bazi yuko atawe imene gihute ahubwo agerageza gukora uko bashoye kose ibintu bakabivuga uko bitari gutyo ntagire ikizomenyekana twushobora kuje no mu zindi ntara zose mugiye mu mata mu ntara yo mu manuko naho nyine urabona ko bahaciye imakamba iyo hageze gushikiriza ibyashikiye aho mu bwoko bw'abahutu barafata idonido bakadondora mbere no kunuza inkuru bakayinuza ivyo byose kugira ngo berekane ko amabi yakozwe yakorerwa abahutu ariko bageze ku batutsi bishwe bazira ubwoko bwabo bagaca kubarengana ngo hari ngo abatutsi ngo bakenye ngo bishwe gaca usubira no mu rumonge no ikanumuzira ntara zose ingiro nimwe no kuvuga uburyo bakoresha mu kushikiriza mu kumenyekanisha ibyo binyoma kugira ngo byinjire mu mitima y'abantu bagomba gukoresha ibisa ibyo bagomba kwita ngo nibimenyetso byinshi yari kwerekana rero ibyakorewe aho bagomba kuvugira ari bo babahutu kugira abazimana inkonye bwo byakorewe abatutsi bakateba bakatanga ibimenyetso byinshi ariko hageze kuri abatutsi bagaca ko barengana
Mukuru wa Savera hasigura ku cyatumye yitaho bwicanye bw'igihumbi 1972 gusa ari uko amasura ari karazimangana ababonye byabaye bakaba benshi bamaze gupfa naho bwicanye bwo mu yindi myaka n'ibiringo butaratangura gutohozwa ko bwana ndayicariye aramutswe mu rwise Savera ho kumenya ukuri no kunywanisha abarundi asigura ko atakindi na kimwe kiburaje ishinga atari ukumenya ukuri kugeza bose kukumva ko batunganirijwe bakanahabwa agaciro
ukuri umugwi severo uri kurashira habona kurateye ubwoba ariko ibikorwa igihugu cyashinze uyu mugwi ntibigamije guteranya abarundi nkuko bamwe bivugira ngo turiko tuzura akabuze ukuri kuriko kurasohoka mu binogo kurahumura kurakiza kandi kurabohora ubutumwa bwa severo nubwo gukiza imitima yakomeretse n'umwanya wo kurira kuko carazira kurira abo leta yari yise abamenja nta gihugu na kimwe abari mu bwoko bucanye buriya bashobora kuba abamenja canke abagarariji wose nkuko ta bwoko bwica hica umuntu canke abantu ibikorwa igihugu cyashinze uyu mugwi ntibigamije guteranya abarundi nkuko bamwe bivugira ngo turiko tuzura akabuze
ariko uko biri kose na Musenyeri Bernard Ntahoturi yigeze kubicegera cy'umukuru wa Severe hakaba yanabaye umunyafurika wa mbere yaserukiye ishengero w'Anglikani Roma kwa Papa arafise akangonongono mu gihumbi 1993 yabonye ibiziga byinshi mu ruzi ruvubu mu gihe yari yabuze aho umuryango wiwe mu ntara ya Karusi hagati na hagati hashira ubuseruko
muri 1993 yagiye muhinga gutora abana basizwe na mukuru wazo nasanze imitimba iri kuyatemba iboshe mu ruvubu bene izina yashikiye yahebeye rero nyamaze pe mukuru wanjye yari cyane ntiyari ubu mubabano tugendana sizodukiza nkuko tumenye ukuri kandi uko kuri tuzova n'uruhande n'ubusa Severe bayihe manda ikomeye cyane uwatakurya byo hejuru ariko Severe ifite hasi mu mitungo bakanayironderera uburyo uburundi buzokira tugira
Musha navugira hasa genocide kiri moso yibaza ko ivyatangajwe na Severe bijyanisha abarundi.
Oh muri taho ni nasoho kuko nani kuvukanisha biriho ahubwo ni gusera. Ni nitwatangaye. Ubu mugihe muri Severe banga gushiramwo ari nguma za oni. Uwo munsi twabona yuko ibyo bashaka gushika ko ari bizizi. Alitangaza kirimwo kubyo bakoze ku ntumbero bahawe. Twabatwarisiga mu kigamugenge. Dusaba yuko ibyo baguze oni ibisambura oni akaba ariyo iza kuraba iyo nyabwoko ryabaye mu Burundi kuko ari ikosa ry'abatutsi.
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya uko abahinga bakorera ku bibazo by'u Burundi n'akarere bafata zino mpari maze rya Courage Gérard Birantamije yanonosoye ibijanye na politike n'imibano uku niko asigura iki kibazo abahutu n'abatutsi badahuriza ko mu Burundi
niyihweje muri kahise k'ibihugu kahise k'ibyabaye aho ibindi bihugu tubona ibyabayemo bijanye nayo mabi urabona neza yuko ayo mabi na mabi akomeye cyane hanini isu no kuvuga igitigiri kinini cy'abantu baba bapfuye genocide janye ni ntumbero ubwicanyi wa bwafashe mu kurondera kuzimanganya igice canke Burundi bw'umugwi w'abantu bafatiye ku birango mu mugwi gusa atakindi ibyo rero umuntu abiravye muri kahise ubu gushwa uyu munsi amahonyabwoko amaze kuba akemezwa yemejwe ni ishyirahamwe mpuzamakungu ONU izo nazo birafise impamvu kuko uravye nk'ibi byaraye baye mu Burundi ninde yoshobora kuvuga yuko uwo mugwi wicishije ku namashinga amateka bica vyemegwa inamashinga amateka na nkenguza amateka bakoranye mu mugwi wa politiki igikoresho cya politiki kidashobora kuba taho gihengamiye na cyane cyane turazi n'amashinga amateka ihari. Iki kibazo cy'ubwicanyi bwagiye buraba mu Burundi ni kirazo kiraba abarundi ubwoko bwose baba batakiriho baba bariho baba mbere n'abazovuka. Icyo rero nta mugwi ushobora gufata iyo ngingo yuko cikiriza neza yuko ibyabaye mu 2022 ari ihunyabwoko ryagiriwe ubwoko bw'abahutu, kuko mu 2022 hariho ibyabaye imbere yaho n'ibyabaye muri uwo mwanya, ibintu byinshi gushika uyu munsi umuntu adashobora kuronka insiguro zihagije. Harabayeho inyigisho zijanye n'ibyo kumara abatutsi ndetse harabaye ingwano cyane cyane mu manuko bw'igihugu, ariko n'ahandi nibaza ko iba yarabaye abantu bakaba bica abatutsi bagatura amazu yabo. Ndetse no muri iyo raporo cyitwa umugwi nawe nyine arabivuga yuko ari abatutsi benshi bishwe muri icyo gihe imbere yuko hatangwa kwicwa abahutu. Ariko ikintu kindi gikomeye nuko uyu mugwi umengo urondera kwihuta kugira ngo wemeze abarundi ibyo byabaye kiringo shora gukorera ko rona yuko wihutse guca ukorera ku 2022 hari byabaye 69 hari byabaye 65 hari uvugwa rwa gasore rwabaye 61. Ibyo byose uwo mugwi ntiwarondeye kubikorera ko kuko umengo wari ofise ihangiro rindi uyo mugwi nawe urabibishikirije. Nibaza yuko abarundi bose bashobora kubihuriza ko ubumuga barundi bwarabusanzwe bwaratosekaye bikomeye. Nibaza yuko icyo kije kudendura akari gasigaye.
Padiri Desire Yamuremye nawe umuhinga mu byerekeye politike akaba nabo nyene yarabaye mu bakomiseri ba Sever, we yibutsa abantu kwirinda kwama bagira ingereranyo y'ibihugu. Yemeza ku kibazo cy'u Burundi cisa, anagaruka ku rubanza rw'uwahoze yarongoye u Burundi Melchior Ndadaye yishwe mu 1993 rugakurwa mu byo Sever ibwirizwa gukorera ko.
Nibaza ko hari ibintu bibiri dukeneye kwirinda mu Burundi, ni kwizera cyane amahanga no kwizera cyane ku Burorero. Uburundi si Rwanda, Uburundi si Tanzania, Uburundi si Republika Demokratike yo muri Kongo, Uburundi si Burkina Faso, Uburundi n'Uburundi nakahise kabwo kandi utegerezwa gutahura naho tutokatahura kuza gutahura ko ariko gaheza kakaduha inzira n'ingendo yo 2025 yo 2020 n'ibindi n'ibindi. Yemo na Uburundi buri ko bukora politike bwafashe. Uburundi bwafashe politike yo la souveraineté. Ibihugu byinshi byafashe politiki ya souverainete rero haraba de consequence. Icyo gihe rero igihugu kiraza kikavyemera. Mbona ariko Burundi baravyemeye nibijye ubona muri za Cuba babikuye kuco bigishijwe kubera kudeta. Ibi leta yagize by'umwitahe yo gufata abagandaguye nyene cyo president Ndadaye, haraba Burundi sinzi bari babirindiriye baguma bidoga. Ahubwo rero murarabana neza ko atari ikintu gicya kigwiza n'amajwi kubari ku butegetsi. Utikoki ugiye kuraba uvuze ngo warusha yaravuganiwe ko tuba twibagiye kurupfugo rero rwatumye abantu bafata inkoho bakaja mu ishamba. Hanyuma ugiye kubiraba neza muri Arusha nta kuntu urupfugo umukuru w'igihugu mu bisanzwe goja muri bwa butungane bunywanisha abantu n'ukuri bantunga tucumvikanire ko Mekyo Ndadaye yapfuye hari igisirikare gikora, hari ubutungane bukora, hari inzego ziwe zatembagajwe nta ntambara yariho. Bisigura yuko ntibigoye kumenya babigize. Umukuru w'ibiro bihukuru by'intwara miheto yarazwe, cegera ciwe yarazwe, uwatwara gendarmerie yarazwe, inama zabereye mu biro bikuru by'intwara miheto abari bayirimwo barazwe, uwo bagira bashyiraho nk'umukuru w'igihugu ngeze aracyariho. Urumva ivyo ntibishobora kuba byoja mu butungane bunywanisha. Wamaze uti kuki babigize uyu munsi? Nivyo abarundi benshi bakunda kwibaza. Buryo ugiye kura muri politike umuntu araba agashyira ku munzani, uyu munsi mfite ingufu zingana iki, ejo nse zingana iki. Nibaza ko ababo bari ku butegetsi babonye ingufu bafise basangwa uyu munsi icyo gikorwa cyokogwa. Nkumburiya 2010 bari kugikora, 2008 bari kugikora, mugo barabona yuko ingufu bari bafite icyo gihe zitari bwabahe uburenganzira bwo kubikora. Iri babonye ingufu bafise uyu munsi bavuga bati turavyizo dufise ubu twobikora, bacha barabikora. Nuko politiki imeze, si vy'u Burundi gusa nuko bimeze.
Sibesa Ntibantunganya yakombowe ku butegetsi mu 1996 inyuma y'ubwicanyi bwahitanye abatutsi 648 bari begeranijwe hamwe mu ikambi y'impunzi yahitwa Bugendana mu ntara ya Gitega hagati na hagati, asaba ko bahukuri kuzuriza bose n'atabundi bwicanyi na bumwe nawe nyanagaruka ko atari ubwo mu 1972.
tugiye kubiraba tukaviga neza dusanga amaroregwa yakorewe barundi muri ya myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu na rimwe gushika mu mirongo irindwi na kabiri ari amaroregwa atawundi wa mbere yo yabazwa atari leta iyo leta nayo ibifise abayirongoye n'abayigize leta rero ibazwa ivyabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri ni leta yari irongowe na perezida Mikhail Micombero ikindi mvuga nuko abagiriwe nabi niyo leta bava mu mice yose y'abarundi hari abaganwa bishwe bahogwa yuko bashobora kuba bavugira intwaro ya cami muzi ko Mikhail Micombero nabo bari bafatanije bari bakuye navuze kandi ko hari abatutsi bishwe bakicwa na barya bari bateye muri ya muri ziriya ntara z'ubu Urumonge Makamba Bururi mbere no ngaha muri Bujumbura ejo bundi abantu bita Bujumbura rirara bakicwa rero na barya bari bateye mugabo kandi hari n'abatutsi bandi bishwe n'abandi bakozi ba leta uwo ni umuco wa kabiri ariko hakaba umuco wa gatatu ngira ngo rero ni ukwita kandanda habaye rero ihonya bwoko ryatwaye abahutu rikaba ari ihonya bwoko ryakozwe na leta iciye mu nzego yifashishije inzego zari zirongo igihugu ivyo twagiye ejo nagiye ndakurikirana mu byo nasomye mwumvise ko ndavuze cyane yuko ivyo ngiye kuvuga bishingiye ku byo nagiye nsoma muri imyaka 40 iheze hari ubwicanyi twita mu gifaransa crime contre l'humanité bwagiriwe abatutsi bukagirwa n'abaryari bateye mugabo kandi ukagirwa n'abandi batutsi bari mu nzego z'igihugu mwumvise ko navuze ko ari ubwicanyi twita ihonya bwoko byagiriwe abahutu nibagiye kubabwira ko hari n'abaganwa bishwe bagira bati abo nabo nyene n'abansi bacu kuko bashobora kuba inzira abarondera kugarukana ubwami bocako rero kwita ibyo byose amazina bikwiye ushingiye kubabwirizwa y'uburundi no kumabwirizwa mpuzamakungu
umushinga mateka Martin Ivyabandi nawe yahoze ari umushikanganji w'agateka kazina muntu asanganya abuntu Burundi buriko burasohoka mu bihe by'umwijima bwabaye mu mwanya munini
ibyo bihe biri sombwe tuba turabivamwo cyane cyane yuko guhera mu 2005 sokuru wacu yatwigishije kubana mu mahoro mu bumwe tugashira hamwe hanyuma akanubahuka bya bindi abandi bari baratinye akavuga ati katubishire ku mugaragaro ukuri tukumenye umwana w'umututsi ntazire abicanyi b'abatutsi umwana w'umuhutu ntazire abicanyi b'abahutu identite y'umwicanyi n'umwicanyi kandi bakiza kumenyekana
hagati aho bamwe mu bashinga amateka basaba leta gufata amatungo y'umugambwe Iprona watwara mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri hamwe na perezida Michel Micombero agafasha mu guha imfashanyo imiryango yabuze
nta na hamwe mu bisabo mu gusezeri washikirije usaba leta iby'inshumbusho ntibirimwo twebwe rero ku bwacu twagomba dusabe yuko nico kintu cojamwo ko abarundi babuze bakanyagwa bagatotezwa ko nabo bohabwa ishumbusho leta igaheza igashiraho ikigega cyo gushumbusha abo bantu bibaye ngombwa n'amatungo ya perezida Micombero n'umugambwe w'abadasigana Iprona nayo ayo matungo akaja gushumbusha abo barundi akabazo kanje kanyuma kwari gusaba umugwi severe muri aba bantu bagenda babaza batanga umuco iyaba perezida Micombero agifise amahirwe yo kuba ari mu mubiri nta nkeka yuko umugwi severe wari kuhava wegera perezida Micombero ukamubaza ku byo yagirizwa canke ku mabi yakozwe icyo gihe nk'umuntu yari arongoye igihugu cy'u Burundi
Abel Gashatsi yahoze atwara umugambwe w'adasigana Iprona akaba n'icegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka asanga ibyagirije atashingiro bifise asigura ko ico gihe hari intwaro ya gisirikare atamabanga Iprona wari ujejwe
baye interpele kuko kuri page ya 52 mu gace ka gatatu baravugamo ikijanye na responsabilité de l'union pour le progrès national Iprona je nanze nk'umuntu yarongoye umugambwe imyaka itanu ni ukuvuga hari iby'ubuzi hari ibyo baba barabwiwe hari n'ibyo baba barasomye mwumvise yuko ibyo bagiye badushikiriza cyane cyane hari ama etat d'exception aho wasanga ari abasirikare bafata ingingo ndetse batanabwiwe ko hari n'abari mu ndongozi za Iprona bagenda nabo nyene bagandagurwa ikindi kuva mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na gatandatu gushika mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na gatandatu Iprona ntiyari ifise nuvuga inzego Micombero yari secretaire general akaba afise secretaire executif yari Nyanda Andre imbere yabo hari abandi barongozi umugambwe bashika kuri batatu umwe yitwa Ndikumana Gregoire yari umuhutu wo mwirango yigeze no gutwara jenere mu 1961 hariho Mpozenzi Pierre yari umuhutu avuka imbuye yari akomeye yabaye ministre de l'interieur kuri Micombero no kuri Mwambutsa yarabaye na chef de cabinet d'Ivoire muhutu w'incabwenge hariho uwitwa Baranzi Sasipiye yava iburaza mu Gitega yari umuhutu ancien gouverneur de Gitega yandi ari umuhututsi w'i Bururi aba bantu nibo mu bisanzwe baramutswa icona kuko bakorera ku mugumya icyo nshatse gushikiriza nuko mu 72 muri rya sentare yari mu bagaza aba bantu bakiriwe urubanza aribo barongoye icona babakuye mu biro ku mugumya baragandaguwe niho rero tuca twiyumvira ati none icona ko umutwe wayo wari uwo uruhara rwayo yabivuze neza na kwa rongoye Sevel avuga ati abari bafise amabanga ahambaye mu mugambwe w'abadasigana icona aho onya bategereza ko abarimwo abari bafise amabanga mugabo handi ko mvuga icona attaque formation politique nkaba nifuza ko la responsabilité yofata umuntu nkuko no muwundi mugambwe hashobora kuba umuntu akora ibica nk'ibiriya mugabo nta nama ya comité centrale muri icona yabaye nta nama n'imwe yakwize kugira ibi bintu bibi na hariho je navuga nti nkuwarongoye icona ibi ndabizi ndemeza neza ko icona antake icona icyo gihe byose byakorwa n'igisoda Micombero yakorana n'abasirikare
ku munsi wa gatanu w'igenekerezo rya 2024 ukwezi kwa 12 2021 inzego z'umutekano no kwivuna abansi zifuriza umwaka mwiza Perezida Evariste Ndayishimiye n'umuryango wiwe umukuru w'igihugu yaremesheje abantu yuko n'abagirizwa ubwo bwicanyi bw'72 batazoshengezwa mu butungane asigura ko bashaje kandi batagifise inguvu zo gusubira gukora bene ubwo bwicanyi
nagira mpumurize abarundi kugira basubize umutima munda kumenya kahise kacu mu Burundi nta bisa bisana no kurondera ukwihorana mu barundi bahuye n'ibyaha no kuvurana ubu ibyo byaha byashikiye arakeneye gukira icyo gisebe uwabikoze nawe nyene arakeneye kumenya yuko abandi bariko bamufata nk'umuntu kandi nagira ndababwire ko ibyaha byakozwe haheze imyaka irenga 50 n'ababikoze nta magara yifise ngo umuntu yikeke ko bohavaho kwibisubiriza muri icyo cyaha nicyo gituma atawogira ubwoba none gufata ubona atakigira amagara ngo rekura muhana wunguke iki ko nubundi atatakuriye tubere ko turi mu Burundi bw'uno munsi ntituje mu Burundi bwo mu 72 mu 65 kuko iyo myaka ntacyo tuyangiriza
umurwi Sever washinzwe mu mwaka w'2014 utohoza kuvyaha vyabaye mu Burundi kuva mu 1985 gushika mu 2008 igihe umurwi wa nyuma warwanira mu ishamba ariwo FNL uhagarika intambara muri kahize nubwo habayeho yindi mirwi myinshi nko guhungura impunzi zari zahunze 72 nyene imirwi yatunganije amasezerano y'umwe bw'abarundi hamwe n'indi y'ukunagura abarundi no kubasubiza mu gateka kabo nta wundi murwi busa na Sever wari bwashingwe uyu murwi uri mwitekanijwe n'amasezerano ya Arusha y'amahoro no guhagarika intambara yo mwaka w'2000 uyu murwi kandi nubwo abarundi batari bake bawakiranye igishika amwe mu mashirahamwe yigenga n'imigambwe itavuganwa n'ubutegetsi bagumye basemerera ko hatari bwagere kurujaho ababishaka bifuza ko bangirwa kuwushiraho akabanza kuba umwizero hagati y'abarundi mu butandukane bwabo abatifuza gushingwa banavuga ko bitumvikana ingene hashirwaho umurwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi mu gihe hibonekeza kutumvikana mu bya politike hakiri n'abarundi bahunga igihugu kubwabo bavuga ko kuri kuzovamwo kuzoba ari kumugambwe uri ku butegetsi n'abakunzi babo gusa Uburundi busamo kamwe n'igihugu kibanye cy'u Rwanda ONU yemeje ko cyabayemo genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 mu Burundi ho kugeza ubu abahutu n'abatutsi bari bagihazana ku kuntu bwicanyi bwakorewe ababo bwo kwitwa mu biringo bitandukanye ahani n'abahutu basaba ko urwimo rwahitanye abahutu benshi mu 72 rwo rwitwiho nyabwoko mu gihe abatutsi bifuza ko bwicanyi bwayogeje ababo mu 1993 nyabuna aribwo bwo kwitwiho nyabwoko mwakoze mwebwe mwese mwakurikiranye ikiganiro dusangira ijambo cyo kuri uyu munsi mugire ibihe byiza bya Noheli no kurangiza umwaka mu banyu no mu byanyu Roje Urika neza na kibateguriye ndabasezeye
ndagushimiye Eloge Urika neza Noheli nziza kandi mwese abatwumvise uyu munsi mukomeze kugira ibihe byiza byo gusoza umwaka wa 2024. makumyabiri n'umwe. Kuri mikoro hano i Washington ngari kumwe nanjye et